kugurongo icho gisata Institut Confucius kugwego kugihugu chuguruwe muri kaminuza y'Burundi kuva mu 2012 intambwira aboneka Dr. Ingenieur Joseph Nzeyimana afatira ku bihumbi by'abanyeshure bava mu makaminuza no mu mashure yisumbuye bahurumbira ururimi rw'igishinwa n'imico yo mu Bushinwa
muri kaminuza gushika ubu muri iyi myaka 4 tumaze kugera hafi ibihumbi 8 by'abanyeshure bamaze kwiyandikisha kwiga igishinwa muri bo harimo ibihumbi birenga 4,500 bamaze kuronka ama certificate abandi bariga ugasanga rimwe rimwe babitereye hagati canke ntibatora ikibazo kugira ngo turabe ba certificate mu mashuri yisumbuye dutanguye vuba tumaze nk'imyaka 2 n'inusu ariko haramaze kuboneka abanyeshuri barenga 600 nabo nyene
abanyeshuri bahereje kwiga igishinwa baraheza bakaronswa uburenganzira bwo kuja mu gihugu c'Ubushinwa kubandanya kunonosora ugo rurimi nkuko Joseph Nzeyimana arongoye Institut Confucius abandanya bivuga
twe turagira evaluation ababitoye bahora bajabara nkama bourse mu Bushinwa bakagenda kugira stage y'umwaka wose abandi bakagenda gutembera indwi zibiri gice cy'ukwezi muri ico gihe turabarihira billet d'avion tukabarihira séjour tukabaha byose vani bakabona bakiyugurura tuca dusanga nibintu cyari vyingira kamaro twari twasigaye inyuma ahubwo ibindi bihugu byo muri Afrika bitari bike byari byabitanguye kera
abamaze kuronka amahirwe yo kuja mu gihugu c'Ubushinwa barati byo bungutse mu bumenyi juste ni ukuri numwe muri bo aherutse gutahuka avuye mu gihugu c'Ubushinwa aho yaramaze umwaka wose ariko ariga
cyinshi nabonye yo ni ikintu gikomeye gose kuko ibintu nibaza ko bitabaho kandi amugana asanze bibaho cyame naragiye ndiga kana nagiye bwa mbere niganye n'abantu batandukanye bavuye ku isi yose bimico itandukanye aho wasanga turi abirabura bavuye muri Afrika bavuye muri Aziya no muri Europe bose bariyo twari kumwe twese ugasanga dusangiye byose tugasangira byose yakanyene warakara ubuzima buryoshe kwa imico nakarangwa abati banakabayeho gute banakabayeho gute kubyo nawe ushitse mu gihugu cawe ushobora kubikoresha
ku kibazo cyo kwigisha imico y'Ubushinwa mu mashuri yisumbuye na kaminuza ari ugushaka kunigira mu menshi imico y'ikirundi nkuko bamwe babyibaza uwarongoye ico gisata ku rwego rw'igihugu arabahumuriza
barafise ibintu byinshi byiza natwe turafise ibindi bintu byinshi byiza mu mico yacu mu mico y'ikirundi ugasanga rero byinshi mbere biranasa rero duca duhanahana hariho nk'imbyino zigishinwa imbyino zigishwa barabyina kwabo anato tukabavyinira kwacu iyo tubihuje rero usanga ari ibintu biteye igomwe gose usanga ari ibintu binezereye no guhanahana rero imico si kuvuga ko imico yigishinwa iciza kurengera imico y'abarundi ka no guhanahana
ico gisata Institut Confucius cigishe gishinwa n'imico yo mu gihugu c'Ubushinwa catanguriye mu gihugu ca Korea bumanuko mu 2004 kimaze gukwiragizwa mu bihugu birengije na 30 vyo kwisi umunsi mpuzamakungu wo guhimbaza ico gisata washinzwe mu 2014 nkuko bivugwa na Joseph Nzeyimana akirongoye ku rwego rw'igihugu mu Burundi mu guhimbaza uwo munsi leta y'i Burundi yari yaserukiwe n'umushikiranganji w'inkino ugwaruka n'imico kama yakengurutse ubucuti buri hagati y'u Burundi n'Ubushinwa yifuza ko bwoguma butera imbere I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.